Perezida Ndayishimiye yavuga ko uyu munsi ibikorwa ariko arakora ari ugusubiza agateka igihugu cyari cyarambuwe n'abari bajejwe ubwihagararira, amenyesha ko haheze imyaka itari mike Uburundi bwarandagaye butakaza ijunja n'icyubahiro haba mu karere no mu makungu, aho abatari bake batangazwa n'ingene Abarundi baryana kandi basangira ururimi, abajejwe guhagararira inyungu z'igihugu nabo bagasehera mu mifuko yabo aho kwita ibikorwa by'iterambere. Yatangaje ko iki ari igihe cyo gusubiza igihugu mutamana.
Uburundi cyabaye igihugu cy'umwizero twari twari ayamenyo y'abatwenzi, amahanga yasuzugura Abarundi. Hariho igikorwa turi kuri operasiyo agateka ega twarasuzuguritse. Nimwiyumvire igihugu kiza gusembera aho urwaruka rwacyo rukinira, noneho ntitwataye agateka.
Aha Perezida Ndayishimiye yari ku kibuga cy'umupira w'amaguru cyitiriwe Intwari mu gisagara cya Bujumbura, izina cyahawe na nyakwigendera Perezida Nkurunziza ku wa mbere Ukwezi w'2019 hibukwa imyaka 57 Uburundi bwari bumaze bwikukiye. Icyo kibuga kera kikaba cyahora cyitirirwa umugano wa Rubi rwa Gasore yarondeye independence y'u Burundi. Icyo kibuga ubu kiriho kirubakwa kugira kije ku rugero rw'ibibuga bishobora kwakira inkino mpuzamakungu. Mu myaka iheze cyari cyasubiwemo, ariko ishyirahamwe mpuzamakungu ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA isanga kitari ku rugero rwemewe. Umukuru w'igihugu yavuze ko ari uruhombo runini kandi byatewe n'abantu badakunda igihugu. Yibukije ko umugambi wiwe yari ukwaka amafaranga bayasehe mu mifuko yabo maze hakazanwa kubaka inyubakwa rusange. Yateguye ko umuyazi w'amafaranga y'Amarundi mu yariko yubaka icyo kibuga yawushikuye mu byara bya bamwe mu bategetsi yatashimye kuvuga amazina.
Baratomboye hariho inkozi z'ikibi zari zaranyonoye turayagarura, none yatubereye umushinge wo gutanga umuriyaridi muramwe twagarura. Umugambi wabo ntitwahejeje, abazi ko banyonoye tuguma tugaruka. Nimwumve urwo ruhombo raba ibyubatse n'umuriyaridi byari byagiye mu mufuko w'abantu badafika na batanu.
Ibibazo by'abantu bihagira amatungo y'abandi cyangwa ya leta biri mu bituma impunzi zigira impungenge zo gutahuka mu gihugu cy'amavukiro. Kuri uyu wa kabiri aho mu kambi ya Mahama mu Rwanda babigarutse ko mu mbonano bagiranye n'umugwi wari warungutswe na leta kugira ngo bahimirize guhunguka ku bwinshi. Abdel Hasungimana abura amatangi y'intara ya Kirundo mu buraruko ukuntu niko yabahumurije.
Hari n'abandi bafite ibibazo bitandukanye basize amazu bagasigira umugenzi we bati ngurandariye ndahunze, munyuma agacayiga ya yanzu agacika rura rya pungu wagira ngo warukira kugira mu ngozi ngo yongwe ngimbemera kure cyane abarinjije ngutse ngutuka kumbe iyo sote ikarime zahe bitwari yagusigiye sibyo. Ibyo bibazo rero turabizi benshi bari kubaravuga nani basizeyo ari mu bintu byiwe. Nimuze mubikore buramatari buramatara gusubize mu byawe.
Ariko aba babwirwa basa n'uko badashaka kuva ku izima. Abantu babiri ubaserukiye impunzi Gabriel Siria twashyiramo rikomere rirwanya isesagurwa ry'amatungo ya leta asanga intwari ibereye na demokarasi tubwirizwa gushingira ku irwanywa ry'abanyonora amatungo ya leta. Ukuntu rizabisigura ijwi rya Amerika
nibaza yuko tusa n'abariko baraduga naho tukiri kure cyane. Jewe nofata mfate kimwe bita eshere kuvuga yuko ubusa turi hafi cyane 10 turi hejuru bifata ko tugeze nko kuri 4 twarasubiye inyuma cyane mu mwaka 2015 tukizera neza yuko bitosubira inyuma ahubwo tubandanye dutera imbere kugira ngo mu mwaka 2025 hazaba amatazira igiturire kurenganya n'ibindi.
Iyi ni izajya Perezida Ndayishimiye mu kubaka icyo kivuga rimaze gutuma hegeranywa amamiliyari igihe hafi 3 y'amafaranga y'Amarundi nk'uko ibiro byiwe byabitangaje. Umukuru w'igihugu akaba yijeje ko umunsi wahariwe akazi uhimbazwa ku itariki ya mbere ku wa gatanu buri mwaka uzohimbarizwa muri icyo kibuga. Kuva ku butegetsi haraheze imyaka ibiri hafi n'igice, Perezida Ndayishimiye yarashimwe n'amashyirahamwe mpuzamakungu n'ibihugu n'imiryango mbere y'abatari bake bakora ibihano ku gihugu ciwe. Nyamara nk'ubumwe bwa Buraya ari nabwo butanga imfashanyo nyinshi mu Burundi buri mwaka bwavuze ko wagiraga hanze mu gisata cy'intwari ibereye no gutunganya imigambi, ariko ubuserukira mu gihugu yavuze ko yizigiye izo nzitizi zizovaho na rijya hari ishaka no kugomba kw'abategetsi uhereye kuri Perezida byo guhindura ingendo. Eroge uri ka neza ijwi rya Amerika.